Mureka mwumviriza ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo nk'uko mubimenyereye mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa kabiri wa gatatu itariki wa kabiri munantu itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2015. Kuri mikro muri kumwe nanje Fideni Yongabo
na Thomas Kamirindi.
Muri iryo saka hafashwe ibintu, hafashwe imbuzu z'igisirikare n'iz'igipolisi, hafashwe amasasu bimwe bita amasharijeri bijya bibikamo amasasu.
Uwo ni umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Liboire Bakundukize avuga ku byafashwe mu isakwa ry'igipolisi. Inkuru n'ayandi makuru arimo amatora mu gihugu cya Nigeria turayigaruka ko mu kanya. Tutangurire ku makuru avuga ku matora mu gihugu cya Nigeria, aho umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Ibrahim Ahmed yashikirije amakuru ya nyuma avuga ko perezida yarahari muri iki gihe Goodluck Jonathan wo mu mugambwe PDP amaze guhamagara General Muhammadu Buhari bahiganwa mu mugambwe APC kugira mukeze ku nsinzi yiwe y'amatora y'umukuru w'igihugu. Mu gihe hasigaye intara yonyene imwe, Buhari ari imbere ya Goodluck Jonathan na hafi y'amajwi miliyoni zine, akaba yatsinze n'ibimburimburi ibice 25% mu ntara 24 zigize igihugu cya Nigeria. Intara isigaye Sokoto ibonwa ko izotsindwa na Buhari. Buhari rero akaba nawe nyene amaze gutangaza intsinzi yiwe, yibwira abamushigikiye.
Naho ba ministri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bitandatu by'ibihangange na Irani bari mu nama yo gusiganwa n'isaha i Lausanne mu Busuwisi, barashaka imbanziriza mushinga y'amasezerano bitarenze mu kanya saa sita y'ijoro. Ikibazo cy'ingutu cya mbere kibagonga ni urwego Irani itagomba kurenza iyungurura uranium. Ntibumvikana kandi no ku kibazo cyo kumenya ngo amasezerano bazageraho yazamara igihe kingana iki. Naho ibihano se bafatiye Irani byavaho mu kigi. Icyanyuma kibazo rero kibagonga nacyo, hakurwa iki Irani iramutse yishe ayo masezerano? Ba ministri w'ububanyi n'amahanga b'Ubushinwa Wang Yi n'Uburusiya Sergei Lavrov barahiye ko barababonye umuti w'ibyo bibazo byose, naho mugenzi wabo wa Irani avuga ko bashobora kubona umushinga w'amasezerano muri iri joro cyangwa se bikabije ejo kwa gatatu. Uretse ba ministri w'ububanyi n'amahanga ba Irani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza, Ubushinwa n'Uburusiya, umuyobozi w'urwego rw'ububanyi n'amahanga rw'Uburayi Bwunze Ubumwe Federica Mogherini nawe ari muri iyo nama y'i Lausanne.
Radio ya Amerika Washington DC. Ibitero by'indege z'ingwano by'urunani ruyobowe n'igihugu cya Arabia Saudite byagizwe ku bashita b'abahuti barwanya ubutegetsi mu gihugu cya Yemen umunsi ugira wa gatandatu uno munsi kwa kabiri. Ibyo bitero bikaba byasambuye amamisile n'ibibanza bibikwamwo ibigwanisho mu micungararo y'umugwa mukuru wa Yemen Sana. Ibyo bitero by'indege z'ingwano bigenewe guhagarika abagwanya ubutegetsi bashigikiwe n'igihugu cya Iran bateye begereza igisagara gikomeye cya Aden mu manuko bw'igihugu. Muri icyo gihe Iran ivuga ko yarungitse imfashanyo mu gihugu cya Yemen, yamara ubwo bushikiranganji urahakana ko bwarungitse ibigwanisho muri icyo gihugu.
Abahanga kandi ubwa gato baremeza ko intambara yo muri Yemen ishobora kugira ingaruka ku mutekano w'igice cya Afrika y'Uburasirazuba. Barateganya ko abantu benshi bazahungira mu bihugu byo mu karere k'ihembe rya Afrika nka Eritrea, Djibouti n'intara za Somalia zifite ubwigenge bucagase nka Somaliland. Abaturage b'ibyo bihugu basanzwe bafite amateka y'ubuhahirane na Yemen n'urujya n'uruza rwa buri munsi. Amayira basanzwe bakoresha nk'uko abahanga mu by'umutekano babisobanura ashobora kuba n'imiyoboro y'abaterabwoba n'ibindi bikorwa by'ubugome nk'ubucuruzi bw'intwaro z'amagendo. Baratunga gatoki cyane cyane imitwe nka Eta Islamic, Al-Qaeda mu kigobe cy'abaperse na Al-Shabaab.
Johar Senayev yagirizwe igitero cya bombe cyabereye mu gisagara cya Boston ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2013 yagarutse muri sentare uno munsi kwa kabiri ku munsi ugira wa kabiri w'abamuburanira mu rubanza rwiwe. Ababuranira Senayev batanguye guhamagara amasura batanguye kuyahamagara ejo kuwa mbere nyuma yuko abashikiriza manza barangije gushikiriza ivyo bagiriza Sernayev. Sernayev muri iki gihe afise imyaka 21 ashobora gucika urubanza rwo gupfa canke gupfunga ubuzima bwiwe bwose hamwe yo kwagirwa n'ivyaha yagirizwa mu gitero co mu mwaka wa 2013. Abantu batatu barapfuye muri ico gitero, abandi 264 barakomereka muri ico gitero. Johar Sernayev nuwo bavukana Temerland Sernayev nibo bagirizwa ico gitero.
Muteza matwi radio yacu gahunda ya buri mugoroba Samuel n'igice kugera saa 2 n'igice kuva kwa mbere kugera kwa gatanu mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3.
Tongere tubibutsa kandi ko mushobora no kudushyikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com no kuri Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu, site yacu nayo ni www.radioyacu.voa.com. Makuru yo mu biyaga binini mu Burundi, igipolisi cyatanguye gusaka ingo z'abantu bikekwa ko batunze inkoho. Mugenzi wacu Tabita Mukamusoni araduha ibindi bisobanuro.
Murabona hagize iminsi haba ubugizi bwa nabi cyane ngaha muri iki kino gisagara no mu gihugu cyose.
Uwo ni umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Riboha Bakundukize mu kiganiro kubamenyesha makuru inyuma y'isakwa ry'ibigwanisho mu makarti atandukanye y'igisagara cya Bujumbura, yavuze ko umutekano utameze neza mu gihugu.
Cabaye uyu munsi mu mazone 4 hariho Musaga, hariho Bwiza Jabe, hariho Buterere, hariho na Carama. Ni kubera ubugizi bwa nabi ubugizi iminsi biba vuba. Ni kubera kandi ibi bintu mugize iminsi mwumva bivugwa by'abantu ngo ariko baratanga ibigwanisho by'abantu binjira, haravugwa ngo interahamwe zinjira, haravugwa n'abandi bantu binjira.
Inzego z'umutekano zatanze ikiganiro ku bamenyesha makuru kuko hari hasatswe umuryango w'umushingamateka Moise Bucumi, umwe muri babanywanyi ba CNDD-FDD bayiruka gusinya basaba President Nkurunziza kudasubira kwitoza ubugira gatatu.
Muri iyo saka hafashwe ibintu, hafashwe imbuzu z'igisirikare n'iz'igipolisi, hafashwe amasasu, hafashwe amasasu bimwe bita amasharije bijya bibikamo amasasu, hafashwe n'abantu twiketse 10 bimwe bita amatohoza biriko birababako. Ku mushinga amateka yitwa Bucumi Moise hasatswe mugasa kuvuga ko abantu bagiye kuhasaka, abapolisi bagiye kuhasaka bari bamufashe nk'umushinga amateka.
Ku bisanzwe umushinga amateka ntiyategerezwa gusakwa nk'abandi banyagihugu basanzwe kuko abafise ubudahangagwa. Umuvugizi w'igipolisi ivyo aravyemera ariko yasiguye iryo sakwa gutya.
Cyo bamenyesha nta kintu cahafashwe. Ivyo bibujijwe mu gihe gisanzwe gisanzwe, ariko muriko birabubu unye muri kano kanya muri bino minsi sibihe bisanzwe. Abantu twagomba ko bokumva ko atari bihe bisanzwe. Unye ntibari bagiye gusaka ku rugo rw'umushinga amateka, bari bagiye gusaka muri karti. Rero muri karti inzu y'umushinga amateka ntiyanditswe ko kwari inzu y'umushinga amateka, kandi abantu ni babimenyere mu bihe bidasanzwe umushinga amateka naho yoba mbere bamwe bita abantu b'abanyamahanga bakora mu makoperasiyo n'ibindi. Mu bihe bidasanzwe umupolisi yumvire kwinjira mu rugo rw'iwarahinjira.
Umuryango w'umushinga amateka Moise Bucumi wazindutse ukikujwe n'abapolisi aho basanzwe baba muri karitie Carama. Umufaso ni wiwe adusigurira uko vyagenze.
Badodoye mukozi aragenda araraba asangana abapolisi benshi cyane ngaho ku ibarabara yahari, natwari tukiryamye ndamubwira nti genda ubabwire yuko tutugura hatari abantu ntibambe bazana ibigwanisho ko babishyiraho bavuga ngo babidusanganye. Twumvise ko abantu bamaze guhita ari benshi duca turugurura, nuguruye nsanga bari bahari bagiye ngo bahasize babiri ngo kandi ntagire usohoka baragaruka gusanga. Aba rero muciye mubona bagarutse baciye basaka girana mwe mavyiboneye ko ataka intu basanze.
Ivyo vyabaye umushinga amateka Bucumi atari hari ngo yari mu rugendo mu gihugu hagati. Icibonekeza nuko abo banywanyi ba CNDD-FDD bakaba bari basanzwe ari n'abategetsi mu nzego zitandukanye basavye President Nkurunziza kutitoza batacizewe na gato n'ubutegetsi bw'i Bujumbura. Iruhande y'umushinga amateka Bucumi yasatswe ibigwanisho kandi afise ubudahangagwa Onezime Nduwimana asanzwe atwara sokabu akaba yahora anavugira CNDD-FDD kuri Uwimana yarabujijwe kurira indege aho yagirizwa kunyonyeza amatungo ya sokabu ubu akaba ariko arakurikiranwa n'igipolisi kihana abagibiturire. Leonidas Hatungimana nawe yahora avugira umukuru w'igihugu yarakombowe muri ayo mabanga kuva ku munsi w'Imana cyo kimwe nuwahora arongoye radio na televiziyo vy'igihugu Tade Sigiyu munsi ibujumbura Tabita Mukamusoni Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika tugume mu Burundi. Urwego rw'igihugu rushinzwe amatora CENI rwatangiye kwakira ibyangombwa by'abashaka kwiyamamariza amatora y'inteko ishinga amategeko n'abazahagararira abandi mu makomini. Icyo gikorwa kirimo kiragenda gute nicyo kibazo mugenzi wacu Frederic Nkundikije amaze kuganiraho n'umukuru w'urwego CENI Pierre Claver Ndayicariye.
No kugira ko kubyerekeye abifuza kwitoza bashinga amateka kwakira ngahe Bujumbura muri CENI nta madosiye arashika nta nimwe turaronka. Icyo tumaze kubona nuko umunsi wa mbere n'uwa kabiri abantu bihutira kudusiguza cyane dukurikije ibiri mu mategeko agenga amatora, ariko mu minsi ibiri mu minsi itatu urabona ko abantu bariko baritegura.
Imbere y'uko icyo gikorwa gitangura hariho impari zari zabaye cyane cyane zerekeye ukuntu igikorwa cyo kwiyandikisha cyagenze cyane cyane ku banyagihugu bazotora, hakaba hariho imigambwe itari yashimye ukuntu byagenze. Ivyo bibazo byose byaravuye mu nzira muri iki gihe.
Iyo hageze amatora igikorwa cyose tugeze ko uko tumaze kubibona muri CENI haba impari, ariko icyiza cyavyo nuko twicaranye tukaganira basanga impari bari bafise mu mutwe atarizo, kubera cyane cyane umurimo wo gutegura urutonde rw'abitoza ruca mu vyuma nyabwonko. Ni igikorwa n'umurimo w'abahinga bamwe twita aba informaticien tugiye kubasigurira, usanga bari bumvise ibitari byo ukabaha umuco abantu ariho bari sinziraho, tukavugisha n'abo muri PNUD badushigikira abahinga bava mu mahanga, kuko cyane cyane benshi usanga bavuga ibyo batumvise neza canke bakavuga ibihuha bumvise ngaha canke ahandi.
Hari imigambwe mu Burundi, hari ikibazo gihambaye cyane gusa imigambwe usanga yarigabuyemo kubiri. Hakaba hari rero nk'imigambwe ubushikiranganji bujejwe intwari hagati ivuga ko utemera mbega abantu bari muri iyo migambwe cyane muri iyo mirwi bari kuri we kwitoza mu bibanza by'abashinga amateka.
Ngira nkwishure mbwiye n'abatwumviriza ko uyu mugwi CENI n'abadufasha mu ntara n'abadufasha mu makomine tuzokwakira imigwi itatu y'abifuza kwitoza. Umugwi wa mbere uzoburungiswe n'umugambwe uyu canke uyundi, umugwi wa kabiri uzoburungiswe n'inani z'imigambwe, umugwi wa gatatu tuzokwakira n'abifuza kwitoza ku giti cabo. Uyo muco baramaze kuwumva abagira politike bose, umuntu azoza yitwa umunyamugambwe canke arungiswe n'inani z'umugambwe canke akata ku giti ciwe. Ivyo nivyo birekuwe n'amategeko agenga amatora mu Burundi nibwirizwa shingiro.
Hari abanyapolitiki bamwe bamwe canke imirwi imwe imwe y'abarundi babandanya basaba ko ishirahamwe eka rijeje gutunganya amatora CENI ryotanga imihoho ako kamo katewe na bamwe mu banyapolitiki mu Burundi mu kavuga kwiki.
Kwebwe muri CENI ndiko ndakubwira nishura ibibazo byawe, novuga nti turatekanye. Turatekanye kuko nabo babivuga nabo twamana mu nama bakabona ibyo dukora, bimwe bakabishima ibindi bakatubwira bati kosora, byose bica mu nama n'ingingo. Iyo mvugo rero turayimenyereye kandi nitwo babuza kuvuga ibyo biyumvira, mugabo twebwe turi ku murimo. Muri iri banga turimwo kwashizwe n'inzego z'igihugu, mbere mu badushizeho usanga muri abo bavuga bamwe bari mu nama nshinga amateka abandi bari mu nama nkenguza amateka.
Mu kanya gatoya cyane gose amatora rero murabandanya kuyategura nk'uko bisanzwe amatora zoba ku magenekezo yatunganijwe.
Amatora turiko turayategura mu buhinga dushoboye ibyo tubwira barundi bose tubabwira ati umugwi seni ni mushigikire kuko dushobora uyu murimo wonyene udashigikiwe mu buryo bwa politike mu buryo bw'ibikoresho mu buryo bw'amafaranga no mu buryo bw'icuka ciza kiva kuraba canka abandi
Uwo yari Pierre Claver Ndayicariye umuyobozi w'urwego rw'igihugu cy'u Burundi rushinzwe amatora seni ku bikorwa rero byo kwitegura kwakira ibyangombwa byashaka kwiyamamariza amatora ari imbere kugeza ubu ariko nta mugambwe n'umwe uratanga urutonde rw'abayoboke bawo baziyamamaza mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije nanone umwe mu bayobozi b'amashyaka Jean Minani umukuru w'umugambwe Frodebu Nyakuri iragirya ndadaye uko bari mu bitegura
Urundi bwose mu maprovinse yose twebwe mugambwe wacu uzotanga amalisa bazokwitoza kandi gikorwa cyarakozwe amalisa ariho urero turimo turegeranya byo ibisabwa amadokima asabwa yose no kuvuga impapuro zisabwa n'amategeko niyo turimo turegeranya tubibaza ko indwi twebwe izohera twahebehejeje byose cyo tubitanga ntango rero twe dufite mu maprovinse yose mugambwe wacu intonde zayo zotangwa muri seni mu mpera z'indwi
kuvyerekeye amatara mu yego nayo ndazi ko umugambwe wanyu uri mu runani ico gikorwa ugo runani murimwo ruramaze gutora uzoserukira runani murimwo
webwe umugambwe wacu waramaze gushikiriza uzokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ni haba ari abantu bashaka ko tuja mu runani rumwe tuzoja hamwe mu runani tuzojamwo ni runani rwanya ubutegetsi kuvuga n'abazodushigikira n'abazoba bashaka kuturwanya mu butegetsi kugira ngo tubuhindure
urunani murimwo ntirumvikana ku mukandida azoserukira ugo runani rwose
ni nk'inani zose zatanguye kugira ngo zibanze ziyumvikane ukujyo uja ku rutonde rumwe mu makomine zose zaragoranye henshi ntibashoboye kumvikana kandi ntibashoboye no kuzo ntibashoboye kumvikana kiri kare kugira ngo tugire urutonde rumwe urero urutonde tuzogira no rutonde rw'umugambwe sabanya Frode Bunyakwiraga igyandadaye
hari abanyapolitike bamwe bamwe bari kwavuga ko amatora muri iki gihe adakwiye kuba kuko hariho abakuru b'imigambwe canke abandi banyapolitike boba bari hanze canke bapfunzwe mwebwe muvugiye iki kuri ico cimvuye
kuri twebwe twashaka ko amatora aba kandi n'ubu twacashije ko amatora yoba twihaniza uwo muntu wese ashaka kwanga amatora toba yaba umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi n'umukuru w'igihugu kuko n'umuramengo ntibashaka ko amatora aba kandi ngo abe neza yaba abantu bose baba bashaka ko ayo matora boyatoba ntabe twebwe ku bwacu twavuga tuti amatora nabi uwo abanyagihugu bazoshima abari batwara abanyagihugu bazoshima bari bazobaseruka
abantu basaba ko ayo matora toba n'abantu basaba ko hoba leta ifata kibanza ku bwanyu boba babitumwa n'iki
arabi abisaba leta mfata kibanza kuko bafise ubwoba bw'ibigwanisho bimwe biyatangwa na leta ya CNDD-FDD n'abandi basaba ko hoba leta mfata kibanza kuko babona yuko matora atacu bazokuramo n'abandi bavuga bati hopuma ba leta mfata kibanza kuko tubona yuko ibintu bimwe baratuvuga ko bari muri leta nyene y'ubu bari muri CNDD-FDD bavuga ati bimwe baratuvugwa ko abanyagihugu bigiye ko bashobora kudutora abo bose bahuriza hamwe kugira ngo basabe ko hoba leta mfata kibanza twubwacu umugambwe wacu tuvuga tuti abo bantu bose bashaka kuzana urwitwazo bashaka konona amatora mucari co cose kugira ngo amatora ntabe ntibatsindwe cyangwa kuko batagira abazobatora cyangwa batagira amajwi abo nibareke ko twutubera amatora bemere baze duhitanwe uzotsinda tsinde uzotsindwa tsinde
mwavuze ibigwanisho byo bari ko bitangwa n'umugambi uri ku butegetsi ayo makuru murayafitiye ivyemezo
yemwe ni bimwe biravugwa na hose kandi aho twaciye hose batubwira ko babonye abantu batahura bahaza birirwa barayerera mu ijoro aravuga aho babonye abantu barimwo bagira imyinenezo urumva sikiwe ndushe ndabihakana
n'amakuru mwumva si ntumwibone
n'amakuru twumva kandi tubwirwa n'abantu twize gihe
Dr Jean Minani umukuru mugambwe Frodebu Nyakuri iragi ryandadaye murakoze cyane gese ku kanya mwaduhaye
namwe ndabashimiye murakoze cyane
ku nkuru kandi yerekeye Uburundi imiryango 400 iyo mu makomine ya Muhuta na Bugarama yahuye n'ivyago vy'imvura yahitanye ivyabo nababo yaronse imfashanyo zo mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda izwe n'ibiharage n'umuceri bene ibikoresho byo guteka umushikiranganje Godelieve nini nahazwe akaba yabemereye ko bagiye kubaronsa amahema inyuma y'uko bankiye kuja mu masite Ninguru ya Desire Hatungimana.
Marceline Ndihokubwayo umunyagihugu aba muri komine ya Muhuta mu ntara ya Rumonge iherutse guhura n'ivyago vy'imvura n'umukenyezi atunze abana umunani ivyiwe vyose amenyesha yuko zaba impene umunani yaratunze ivyimbugwa vyose yarafise vyahitanywe n'imvura bitembera mu kiyaga Tanganyika muri kino gihe ngo akaba tagira yacira na yamira
ntako mbona mbayeho kubera udufungugwa twamiranye niyo nzu nyene ubona twonari mfise mu nzu utundi natwo twahora tuduga aho hejuru ku misozi niyo twadukura none sinshobora kuva ngaha ngo nje kuraba kandi hari haruguru ku misozi nyene imanga zarasituye niho ubona ururuzi ruguma guzu imirima yose gwarasikukumuye rurasitura nta kintu tufise kidufasha tubaye huko nyene
uwo mufasoni rero ari mu miryango majana ne yo muri komine Muhuta na Bugarama yaronse imfashanyo z'umushikiranganje wo gufatana mu nda aho umuhano umwe waronswa ibiro 10 vy'umuceri ibiro 5 vy'ibiharage bakabaha n'ibikoresho vyo gukinjika kubera abanyagihugu barahiye bararengwe ko badashobora kuva aho bahora baba umushikiranganje Godelieve Ninahazwe akaba yamenyesheje yuko yamaze kuronka imfashanyo y'amahema kugira abashaka bazoguma aho bahora baba bubake uduhema abatabishoboye nabo bagende bubako tuduhema mu baba bahaye indaro
twamaze kumva yuko ariho abagira neza batwemereye amahema bazoshira aho babahaye indaro kuko bonyene nkuko bavyivugira ntibashimye kuba muri site bagombye kuguma mu mihana bagasaba rero yuko twabaronse ihema nk'abakiriwe n'imiryango irimo abantu benshi bashobora gushira ihema iruhande bashobore kuba ngaho kugira ngo babandanye imirimo yabo abandi nabo babona bashobora kuyishira ahahora inzu yabo nabo nyine bashobora gushyiraho hiyo hema bakabarabamo twaronse rero abagira neza batwemereye ayo mahema tuzoca tuyabashikiriza kugira ngo bashobore nabo nyene kuba muri ayo mahema
Godelieve Ninahazwe asaba abo bahuye n'ivyago abagifise icyo bikora ko bufashanya nk'uko vyamye biranga Barundi Desire Hatungimana Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezweho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Rubyiruko rw'u Rwanda namwe mwese icyo kiganiro ntikikabacike. Tugere rero mu Rwanda baritegura icyunamo cyo kwibuka genocide ku nshuro ya 21. Ministri w'umuco na siporo Uwacu Julienne n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya genocide Bizimana Jean Damascene bari hamwe bamaze gutangariza abanyamakuru uko gahunda izabiteye. Asumuta kabora duha ibindi bisobanuro.
Kuri inshuro ya 21 hibukwa genocide yakorewe abatutsi hari byinshi byahindutse ugereranije n'uko kwibuka byari bisanzwe bikorwa itariki ya 7 z'ukwezi kwa 5 umunsi wa mbere wo kwibuka genocide uwo munsi uzabera mu midugudu yose y'igihugu ntabwo abantu bazongera guhurira kuri stade nk'uko byari bisanzwe ndetse n'ijoro ry'icyunamo ryajyaga ribera kuri stade Amahoro kuri inshuro ntariteganijwe ahubwo ngo abaturage bazahurira hamwe mu midugudu barebe cyo gufasha abagenzi babo barokotse genocide kuri ministre w'umuco na siporo Uwacu Julienne ngo kwibukira mu midugudu ntibikwiye gufatwa nkaho igikorwa cyo kwibuka kidahawe agaciro gakomeye
icyahindutse n'uburyo bwo kubikora dushaka kutaza hanga kuri stade ariko noneho mwumvise ko hari abantu tuzajyana ku gisozi tukagenda tugacana rwa rumuri rw'ikizere tugashyira indabo kumva hanyuma nyakwa kwa perezida wa Repubulika akabwira abanyarwanda bari aho ngaho n'abari hirya no hino mu gihugu ijambo azaba yabateguye nivuga ngo cyahindutse rero n'uburyo bwo gukora ariko ntabwo kwibuka byavuyeho nta nubwo byagabanirije agaciro kuko ibyo tugiye gukora ku rwego rw'ubudugudu nitubikora neza bizakemura ibibazo bizatanga umusanzu uruta kuza kukira muri stade tugataha buri wese akagiwe kuko abo dufasha abo tuba hafi abo dufasha kunama no guha agaciro abacu bari muri ya midugudu
kuri inshuro 21 hibukwa Jenoside nta nsanganyamatsiko yihariye yashyizweho, ariko Minisiteri y'Umuco na Siporo ari nayo ireba ibyerekeranye no kwibuka ivuga ko uyu mwaka hazashyirwaho imbaraga mu guhangana n'abapfobya ndetse bakahakana Jenoside. Uyu ni umuyobozi mukuru wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside, Bizimana Jean Damascene.
Icyo tugomba kumva ariko tutakwemera tugomba gukomeza kurwanya nuko abapfobya Jenoside bazahoraho. Kwibeshya ko tuzabarwanya bakageraho baceceka burundu ntibishoboka. Icyo ugomba gukora nk'u Rwanda nka CNRG nuko tugomba gushyiraho ingamba zo gukumira ibikorwa by'aba bantu. Ntiduhore buri gihe twagiye gusubiza ibyo banditse, gusubiza ibyo bavuze, gusubiza ibyo bakoze, tugashyiraho ingamba zo kubakumira. Ni ukuvuga ingamba zihoraho zo kumenyekanisha imiterere ya Jenoside yakorewe Abatutsi.
Abagize uruhare mu kurokora Abatutsi mu gihe cya Jenoside bazagira uruhare rukomeye mu bikorwa biteganijwe mu kwibuka ku nshuro 21, ndetse bari no mu batoranijwe bazahagararira abandi bazaba ari ku Gisozi ahashyingwa Abatutsi barenga 250,000. Aho hakazatangirizwa igikorwa cyo gucana urumuri rw'icyizere. Aha naho hazajya abaturage bake bahagarariye abandi. Ni nako bizagenda ku munsi wo gusoza icyunamo usanzwe ubera ku musozi wa Rebero mu mujyi wa Kigali ahashyinguwe abanyapolitiki. Aha naho hazajya abaturage bake bahagarariye abandi bazaba batoranijwe. Ibi bikaba bitandukanye n'uko byajyaga bigenda mu gihe gishize, aho abaturage bose babishaka babaga bitabiriye umuhango wo gusoza icyunamo. Kwibukira kuri stade nk'uko byari bisanzwe bikorwa ngo bizajya bikorwa nyuma ya buri myaka 5. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu bivyo kuri uyu mugoroba. Yamari imbere yaho reka tubabwire incamake y'amakuru twabateguriye ku bijanye n'igihugu ca Nigeria, aho haheruka kuba amatora. Umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Service ya USA, Ibrahim Ahmed, yatangaje ko President Goodluck Jonathan wo mu mugambwe PDP yahamagaye mukanya General Muhammadu Buhari bahiganwa wo mu mugambwe APC kugira amukeze ku nsinzi yiwe yo mu matora y'umukuru w'igihugu, mu gihe hasigaye intara imwe gusa Buhari ari imbere ya Goodluck Jonathan no hafi y'imiliyoni 4 z'amajwi. Akaba amaze kuronka amajwi 25% mu ntara 24, ntara isigaye Sokoto ikabibonwa ko nayo nyene iza gutsindwa na General Buhari.
Hagati aho ngaho Fide, komisiyo y'amatora yo muri Nigeria yatangaje ko izavuga watsinze ku mugaragaro ari uko amajwi yose mu gihugu amaze kwigera zo mu ntara zose
36.
Yego. Ba ministri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bitandatu by'ibihanganye na Irani bo bari mu nama basiganwa n'isaha i Lausanne mu Busuwisi, barashaka imbanziriza mushinga y'amasezerano bitarenze mu kanya saa sita y'ijoro. Uhagarariye Irani we yavuze ko nibatabona ayo masezerano muri iri joro bikabije bitazarenza ejo bayabonye, hari hakiri ibibazo by'ingutu. Icya mbere muri byo ni ukumenya urwego Irani itagomba kurenza iyo iyungurura uranium.
Ibitero by'indege z'ingwano by'urunani ruyobowe na Arabia Saudite vyagizwe ku bashyita b'abahuti bagwanya ubutegetsi mu gihugu cya Yemen umunsi ugira wa gatandatu, no umunsi wa kabiri ivyo bitero bikaba byasambuye amamisile n'ibibanza bibikwamwo ibigwanisho mu micungararo y'umugwa mukuru wa Yemen Sana.
Abahanga bo mu by'umutekano baraburira ubutegetsi bw'isi ko iyi ntambara yo muri Yemen ishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano w'igice cy'Afrika y'Uburasirazuba, cyane cyane muri Eritrea, Djibouti na Somalia, bati imitwe y'iterabwoba ishobora kuhakoresha.
Ibiganiro twari twabateguriye kuri mugoroba bikaba bigarukiye aha. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri micro mwari kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Ku biganiro bitaha nejo mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugera saa 12 n'igice nk'uko musanzwe mubizi. Mugire umugoroba mwiza. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America.